VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Edirwe Mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Ariko hari n'ikindi gice noneho cyakiriya cyacu cyo guhuza ubwo mbabazi
Woni. Musenyeri Filipo Rukamba, perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, avuga ku itangazo basohoye risaba imbabazi ku ruhare muri genocide.
Muri Amerika, Donald Trump yarayagiranye inama n'abanyepolitiki babiri bakomakomeye yipfuza gushira muri leta nshasha yiwe.
Muri Mali amatora yaramaze gusubizwa inyuma inshuro enye yarayabaye. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu Rwanda. Aho Kiliziya Gatolika yemeye kumugaragaro ko abihaye Imana n'abakristo bayo bagize uruhare muri genocide, maze ibisabira imbabazi mu buryo bweruye babinyujije mu itangazo ryashyizweho umukuru n'abepiskopi ba diyosezi zose zo mu Rwanda. Kiliziya Gatolika mu Rwanda ivuga ko nubwo ntawe yatumye kugira nabi, basabye imbabazi kubera bamwe mu bana bayo abasaseridoti, abihaye Imana n'abakristo bagize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi. Itangazo rigira riti: koko rero bakoze icyaha gikomeye cy'inabi ya muntu, turasaba Imana kugira ngo ihindure imitima yabo, ibafashe kwicuza, kwiyunga no kugira neza abo bahemukiye, bemere impuhwe zayo kandi bizere n'impuhwe z'Abanyarwanda. Nubwo bwa mbere Kiliziya Gatolika itangaza ku mugaragaro uruhare muri genocide, nubwo leta n'amashyirahamwe y'abacitse ku icumu bakomeje kuyishinza. Iryo tangazo ryasohotse mu gihe Kiliziya yarimo isoza umwaka wa yubile y'impuhwe z'Imana wari washyizweho na Papa Francisco.
Tukiri muri Afrika, ejo ku munsi wa Mungu, igihugu cya Mali cyaratunganyije amatora y'abayobozi b'imitumba yaramaze igihe aguma yunguruzwa. Yamara ayo matora yarasibijwe mu bice bitandukanye kubera imvo z'umutekano, kandi kubera umwe mu bakandida mu matora yanyurujwe. Abagwanyi b'intambara ya gitagatifu Jihad baramaze gukwiragira mu ntara zitandukanye, ivyo navyo nyene bikaba ari mu byatumye amatora ateba gutunganywa. Perezida Boubacar mu gihe yariko aratora yavuze ati: "Ayo matora amaze kunguruzwa inshuro zine, birahagije." Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon asaba ko amatora aba mu mahoro, ati: "Ibihe bya politiki n'umutekano byifashe neza." Igihugu cya Mali gifise ikibazo cyo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro bapfunditse, kikaba kandi muri iki gihe kiriko kiragwanya imigwi y'abagwanyi ba Jihad mu buraruko bw'igihugu.
Abasirikare b'Ubuyapani bamaze kugera mu gihugu cya Sudani y'Epfo mu bikorwa by'umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro. Iryo tsinda ry'abasirikare 350 zije gusimbura abandi bari bahasanzwe ariko badafite ubushobozi bwo gukoresha ingufu zo kurinda abaturage. Bibaye ubwa mbere Ubuyapani bwohereza abasirikare hanze y'igihugu basabwa gukoresha ingufu igihe bibaye ngombwa kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye. Mu byo izo ngabo zizaba zishinzwe harimo no kurinda inyubako n'ibigo bitandukanye by'umuryango w'abibumbye. Tsuyoshi Higuchi, ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare cy'Ubuyapani, yavuze ko abasirikare 63 bari bategerejwe ijuba kuri uyu wa mbere. Umwaka ushize Ubuyapani bwatoye itegeko riha ububasha ingabo zabwo kujya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu mahanga. Ubusanzwe Ubuyapani bwari bwariyemeje kutohereza ingabo zabwo kurwana mu bindi bihugu, keretse ari igikorwa cyo kurwanira ubusugire bw'igihugu. Igihugu cya Sudani y'Epfo kimaze iminsi mu bibazo by'intambara na politiki kuvaho ingabo zishyigikiye umukuru w'igihugu Salva Kiir zirwaniye n'izuwahuze amwungirije Riek Machar.
Donald Trump aherutse gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arabandanye kubonana n'abo yipfuza gushyira mu mabanga yo kurongora igihugu. kuri imwe mu mahoteli yiwe akomakomeye ari mu gisagara cha Bedminster muri leta ya New Jersey ejo kwa mungu yabonanye na babiri mu bantu bamushigikiye cyane mu bihe byo kwiyamamaza ibitari byoroshe abo nabo nuwahoze ari umukuru w'igisagara cha New York Rudy Giuliani hamwe na buramatari wa leta ya New Jersey Chris Christie. Giuliani ni umwe mu bantu bagwanyije by'ukuri ibikogwa by'iterabwoba inyuma yaho habereye igitero cy'iterabwoba ku gisagara cha New York na Washington DC mu mwaka wa 2021 nta burambe mu kazi yarafise Giuliani mu bijanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu ariko yarigeze kwifuza kuyobora ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga. Christina we numwe mu bakandida 15 batsinzwe na Donald Trump mu kibanza cyo guserukira umugambwe wabo w'aba Republican mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ariko inyuma ya Trump atsindiye imbere y'umugambwe ukamushira imbere uwo buramatari wa leta ya New Jersey Christie yaciye amushigikira mu bikogwa vyiwe byo kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ku rubuga rwa Twitter yiwe Trump yanditse ko ariko ariyumvira gushira mu burongozi bw'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi General James Mattis w'imyaka 66 ari mu karuhuko ko mu zabukuru akaba yamwise Mad Dog bisigura imbwa ikaze yongera ati n'umujenerali nyawe.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Inzego z'umutekano mu gihugu cya Afghanistan zatangaje ko igitero cy'umwiyahuzi ku musigiti w'abashite cyahitanye abantu barenga 30 abandi 85 barakomereka mu murwa mukuru Kabul. Generali Faridun Obaid uyobora urwego rw'iperereza yabwiye abanyamakuru ko abahitanywe n'icyo gitero bose bari abasivili. Perezida Ashraf Ghani yamaganye icyo gitero yise ko ari igikorwa cy'abanzi b'igihugu bagamije guca mu bice abaturage. Kugeza ubu nta muntu cyangwa umutwe wari wigamba ko ari wo wagabye icyo gitero. Mu itangazo umuvugizi w'abatalibani yashize ahagaragara yahakanye ko ari bo bagabye icyo gitero. Hagati aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wasabye leta guhita ikora iperereza kugira ngo abakekwa w'icyaha bagezwe imbere y'ubutabera. Amnesty International yavuze ko leta ifite inshingano zo kurinda abayisilamu b'abashite mu rwego rwo kurwanya umuco wo kudahana. Mu minsi ishize umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu watangaje ko ari wo wari inyuma y'ibitero ku bashite. Mu kwezi kwa 7 uwo mutwe wagabye igitero ku baturage bari mu myigaragambyo y'amahoro. Icyo gitero cyahitanye abantu 80.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kiliziya Gatolika mu Rwanda ku munsi wejo yasoje umwaka wa yubiri y'impuhwe z'Imana yongera gusabira imbabazi abayoke bayo bagize uruhare muri genocide yo muri 1994. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana na Musenyeri Filipo Rukamba, perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika ari nawe mushumba wa diyoseze ya Butare, aratangira asobanura zimwe mu ngingo zikubiye mu itangazo Kiliziya Gatolika yashize ahagaragara.
Binambiye no kubona yuko Imana ari umubyeyi wacu kandi kwitugirira neza kuko igira ibyo byose ikaduha n'umutima, rero noneho tukagira umutima w'umuntu ushobora gushimira uwamugiriye neza. Iyo umaze kumva urwo rukundo rw'Imana, icya kabiri ni ukureba uko urwo rukundo rukunda Imana rugakunda n'abandi twagombaga kurubamo. Niyo mpamvu dusaba imbabazi, tugasaba imbabazi abantu bose, ibintu byose bituma abantu batabaho neza. Tugasabira imbabazi ababyeyi babuze urukundo abana cyangwa babura urukundo hagati yabo, ariko cyane cyane tugasabira n'imbabazi abakristu bose Gatolika bijanditse muri genocide mu cyiciro icyo ari cyo cyose, bigatuma ndetse tunashobora no kuvuga yuko n'ahagana imbere tutazongera batashobora kuvuga yuko twufite ingengabitekerezo ya jenoside wako twitandukanije nayo ku buryo bwose.
Mu mwitangazo mwakoze ejo Musenyeri Rukamba mukomoza ku byo nyirubutungane Papa Francisco yasabye ko hagomba kubufatanya hagati ya Kiliziya na Leta, mwibukije ko musoza bibiri imyaka ijana u Rwanda rwari rumaze rwakiye inkuru nziza ya Yesu Kristo. Muri iryo tangazo mwagaruteho muvuga muti ku buryo bw'umwihariko Kiliziya yongeye gusaba imbabazi kubera bamwe mu bana bayo abasaserdoti n'abihaye Imana n'abakristo bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Izi ngingo zombi ziratandukanye ku bwanyu cyangwa ni zimwe?
Ni zimwe, ndetse yuko ni kunyere twagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri twarisomeye mu Kiliziya, byari mu gihe cyo gusaba imbabazi, twasabye izo mbabazi nyine. Ubungubu twahisemo kubishyira mu itangazo, twatangariye abakristu bose ibyasomye bisirangiye. Ntabwo rero kimwe urebye kuri twe gusa, nta kuntu twajyaga kuvuga kubabarirana, twajyaga kuvuga Imana igira impuhwe, twajyaga kuvuga kugira impuhwe twebwe ubwacu tutongeye gusubira mu mateka yacu arimo izo mpuhwe kuri izo mpuhwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Niho abantu bagomba kugira kugira ngo bashobore kubabarirana, bashobore no gufata indi ntera.
Muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda Musenyeri Rukamba, iyi ngingo yo koroherana no kubabarirana n'ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda cyane mushingiye ku Bakristu Gatolika, iyo muyireba imyaka irangiye nyuma ya Jenoside, mubona ubworoherane ubwiyunge buhagaze bute mu gihugu?
Nk'uko mubizi, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kigomba imbaraga nyinshi, kandi izo mbaraga zitangwa ziza ziva mu mpande nyinshi. Hari Leta ibyo igomba gukora kugira ngo ahubwo bwiyunge hagati y'Abanyarwanda. Uwagize nabi bamuhame, bagiye ukuntu bamwumvisha ko yagize nabi. Ariko hari n'ikindi gice noneho cya Kiliziya cyacu cyo guhuza ubwo izo mbabazi, ubwo bwiyunge, kubihuza n'icyo Yesu Kristo adusaba. Kandi rero tubona ari ibintu bigenda bijya mbere, abantu habaye amahoro, hakaba icyo kintu cyo guhora twifuza kujya mbere turimo, natwe na Kiliziya turimo. Reka yuko twatera intambwe ikomeye muri ubwo buryo.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Tukiri mu Rwanda, Sentare Nkuru y'u Rwanda yunguruje iburanisha ry'urubanza rwa Bwana Emmanuel Mbarushimana aregwa ibyaha bya Jenoside n'ivyihohoterwa rya kiremwa muntu. Umenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa yarakurikiranye urwo rubanza arabidushikiriza.
Mbere y'uko atanga ubuhamya bushinja bwa Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu, aho yari yicaye mu cyumba cya wenyine atagaragarira rubanda n'amajwi yahinduriwe mu byuma, umucamanza yabanje gusaba KNC gusobanura impamvu yifuje kurindirwa umutekano. Yavuze ko bajya batanga ubuhamya bagahura n'ingaruka mu byaro, ko afite ubwoba ko umuryango wa Mbarushimana bazamugirira nabi kuko hari n'ubundi buhamya yamutanzeho mu nkiko Gacaca bagashaka kumuhitana. N'ingingo Mbarushimana yahise yamaganira kure. Yabwiye urukiko ko ibibazo bya KNC yagiriye mu byaro bidashobora gukemurirwa mu rubanza rwe. Umushinjacyaha Bwana Jean Bosco Mutangana yabwiye umucamanza ko ibyo umutangabuhamya wabo yasabaga bifite ishingiro kubera impungenge agaragaza. Abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza babajije impamvu KNC wemeza ko yari umuntu wa hafi mu muryango wa Mbarushimana icyarimwe n'umuturanyi we, yakomeza gutsimbara ku gushinja Mbarushimana arindiye umutekano mu gihe muri Gacaca yamutanzeho ubuhamya imbere y'imbaga. Yasubije ko no muri Gacaca barindirwaga umutekano. Mbarushimana yongeye kuzamura indi nzitizi asaba urukiko kutarahiza KNC mu mutangabuhamya. Yabwiye urukiko ko KNC afite inyungu mu rubanza yaje gushinjamo Mbarushimana, kuko mu nyandiko mvugo ye yemeje ko Mbarushimana yayoboye ibitero byamaze bo mu muryango we. Uregwa aramufata ko kumutangaho ubuhamya byabari nko kumwihimuraho. Yabwiye umucamanza kandi ko hari amakuru yo muri Gacaca atarageraho avuga ko abo mu muryango wa KNC bahawe indishyi zituruka mu mitungo ya Mbarushimana yagurishijwe. Yavuze ko uyu mushinja bafitanye amasano ya hafi bavugiye mu rukiko umucamanza bihanangiriza kubera umutekano wa KNC. Kuri iyi ngingo ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta kimenyetso simusiga Mbarushimana atangira ibyo avuga cyatuma uwo bwazanye mu rukiko atarahirira gutanga ubuhamya. Bwavuze ko n'izo manza za Gacaca uregwa asaba ko urukiko rwazibandaho zateshejwe agaciro. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yabajije KNC niba koko umuryango we cyangwa ubwe baba barabonye indishyi zituruka ku mitungo ya Mbarushimana. Mu ijwi rihinduye kandi ryumvikanishaga gahinda yagize ati:
niwa narabonye indishyi mu mitungo ya Mbarushimana Imana izabimanire. Umuryango wanjye merukana na udunga kubugwa sinongeye kubona.
Urukiko rwihereye maze rumwambura kwitwa umutangabuhamya afatwa nk'umutangamakuru usanzwe kubera ingingo y'amasano ye na Mbarushimana. Yashinje Mbarushimana ko yamubonye inshuro eshatu mu bitera ahantu hatandukanye ku Gisagara, ariko ahakana ko atigeze abona uregwa yica umuntu runaka. Yavuze ko yabonye igitabo kwa murumuna wa Mbarushimana cyagaragazaga isaha n'umunsi Jenoside yagombaga gutangira ku Gisagara, kandi ko ari Mbarushimana wari wakikuye kwa sous-préfet. Arushinje Mbarushimana ko yandikaga icyo yise amakarita ya MRND, ariko yananiwe gusobanura icyo MRND ari cyo. Mbarushimana yamubajije uwamubwiye ko ari we wari uhagarariye MRND Muganza ku Gisagara. KNC nabyumvanye mu rugo kandi ntibakibaho. Mbarushimana ntibakibaho. No kwihangana. KNC yakunze kugorwa bikomeye no guhuza ibikorwa n'igihe byabereye. Bwana Mbarushimana imyaka 54 y'amavuko, ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya Jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu 2014. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa mbere i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi, Sena y'icyo gihugu yakiriye Abarundi bagira hafi ku 10 bahagarariye amashyirahamwe yigenga n'andi aharanira uburenganzira bwa muntu. Ese uwo mubonano warugamije iki? Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Pacifique Nininahazwe, uyobora ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike Focode, akaba umwe mu Barundi bari batumiwe muri iyo nama. Bwana Nininahazwe, mbere na mbere tubwire, mwari mwatumiwe gukora iki n'iki mwakoze muri uwo mubonano nawo basenateri b'igihugu cy'Ububiligi?
Uyu mubonano wabereye mu nama ngenzuzamateka y'igihugu cy'Ububiligi, aho hari hatumiwe kimuhanira hagati y'akazi na muntu mu gihugu cy'Uburundi, barimwo amashyirahamwe y'Abarundi kandi amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe akora ku bibazo by'agati y'akazi na muntu. Aho notanga akarero nka Human Rights Watch, igikorwa nyamukuru twari twajemwo kwari ukubandanya twereka igihugu cy'Ububiligi uko ibibazo by'agati y'akazi na muntu byifashe mu Burundi, tukaba twanashimikiye kukwerekana ko amakungu adahagurutse n'igoga gutabara Abarundi ibara rikomeye cyane rishobora kugwa muri ico gihugu. Nka bose rero bagiye baratanga uko nk'imyerekano yagenze yuko yameze ikingo cya gatatu cya Nkurunziza, mu nyuma ibyo Nkurunziza yahavuye ajyamwo by'ukugandagura by'ukugirira nabi cyane abo bantu bose bateneye ikingo cy'ibihumbi bibiri na gatatu.
Hanyuma se ayo makuru mwabahaye iyo nama nkenguzamateka cyangwa se Sena y'Ububiligi izayakoresha iki?
Nk'uko bisanzwe bimeze mu bihugu byose, inama nkenguzamateka cyangwa inama nshingamateka bo bamaze kumva ikibazo baraheza bagasohora ibyemezo resolution bazoheza bagaha leta y'Ububiligi. Leta y'Ububiligi niyo iheza igafata ingingo ingene yifata mu migenderanire yayo n'Uburundi. Aha novuga nk'ibintu bikuru bikuru twagiye twasabye cyane ko nk'Ububiligi bwokora. Twasabye ko mu gihe Nkurunziza biboneka ko adashaka kuganira ngo yicane n'abo batavuga rumwe, ko igihugu cy'Ububiligi cyofasha kugira ngo ubumwe bwa Buraya n'abandi bagenzi babo bafatire ibihano bikomeye iyo leta ya Nkurunziza gushika atinde yicare yemere kuganira n'abo batavuga cyo kimwe batabona cyo kimwe by'Uburundi. Bikaboneka ko muri kino gihe Nkurunziza ashaka kuronka akanya guhindura ibyigwa shingiro, maze mu nyuma tatubwire ko atanga akamaro ko kuganira kuko azo afise ibyigwa shingiro rimwemerera ibyo yari yarahonyoye byose. Aho rero twasabye ko bamufatira nk'ibihano mu bijyanye n'ibigwanisho, ibihano bijyanye n'iby'ubutunzi, ibihano bijyanye n'ingene abategetsi biwe babandanya batembera mu isi bigisha inyigisho z'urwanko. Twanasabye ko aho fata ingingo zikomeye z'ukingira abanyagihugu b'Abarundi nko gushyira mu ngiro za ngingo zamaze gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, eka n'izindi zose zikenewe kugira ngo Nkurunziza ntashobore kubandanya ahonya Abarundi. Twagarutse n'ibi byo kuri CPI, aho Uburundi buvuga ko buherutse kuva muri CPI, tukabana dusaba ko Ububiligi n'abanyaburaya boshyigikira ubwo iyo sentare kugira ngo bishoboke ko ibyaha bikorewe kugwa mu Burundi bishobora guhanirwa.
Bwana Nininahazwe, ariko ku rundi ruhande leta y'Uburundi irabashinja mwebwe n'abandi bahagarariye imiryango itavuga rumwe na leta kuba mukorera inyungu z'amahanga ndetse muharanira ko igihugu cyajya mu bibazo.
nibaza yuko ibyo twari ko turavuga byose atakintu na kimwe cyerekeye umunyamahanga mwumvisemwo. Turi ko turavuga ingene abarundi baborezwa igufa mu biro by'iperereza, turi ko turavuga abantu bafatwa ntibashobore kuronka irengero ryabo, turi ko turavuga abakenyezi bafatwa ku nguvu bazira ibyiyumviro byabo bya politiki, bamwe bakanabikorerwa atari ibyiyumviro bya politiki bigiyemwo kubera ubukozi bukiri gusa, turi ko turavuga ingene inkuru nziza aboneka n'ubwira kore ibonyabwoko mu gihugu. Ibyo byose nta na kimwe cyerekeye Ababiligi, ibyo byose n'amabi ariko akorerwa abarundi, tugasaba ko abarundi ahubwo bakirirwa n'ingoga ibara ritaraza.
Bwana Pacifique Nininahazwe, umuyobozi w'ishyirahamwe FOCODE, turagushimiye cyane kano kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Natwe turabakengurukiye.
Twabibutsa ko umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Reverier Ndikuriyo mu cyumweru gishize yandikiye mugenzi we w'Ububiligi amusaba guhagarika ubutumire bwahawe abo Barundi bagera ku icumi bari mu mashyirahamwe yigenga mu rwandiko yanditse. Ndikuriyo yavuze ko bitagenze uko bishobora gutuma umubano hagati y'ibihugu byombi uzamo agatotsi.
Amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika arabandanya. Sentare ya Afrika ijejwe gateka ka muntu yahimbaje kuri uyu wa mbere imyaka 10 imaze ikora muri ico kiringo, imanza 119 nizo zakiriwe. Utwari yo sentare avuga ko imwe mu nzitizi zikomeye ifise ari uko hari imanza zicibwa ariko ntizishigwe mu ngiro n'ibihugu bitandukanye. Ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha muri Tanzania.
Ubutwara sentare ya Afrika ijeru wagateka kazi na muntu arashima ibikorwa iyo sentare imaze kurangura kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 itanguye gukora. Naho biruko Maître Sylvain Ore avuga ko hari inzitizi zitari nke harimwo izuko ibihugu bya Afrika bidashaka gusinya amasezerano yemerera akongera akarekurira abanyagihugu kwitura iyo sentare bitagoranye. Ikene nuko hari ibihugu bitanguye kwinuba iyo sentare. Akarorero ni igihugu cy'u Rwanda giheruka gusinyura amasezerano yemerera abanyagihugu kwitwara muri yo sentare. Ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye, nyinshi ntizishyirwa mu ngiro. Nico gituma twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ingingo, nico twakwita umuguhoraho wigenga, kuko ubu bikurikirana n'abakuru b'ibihugu. Mubi bihugu 30 nivyo vyemeje amasezerano y'isentare, 8 muri vyo vyonyene vyemereye abanyagihugu n'amashami yigenga kutwitura badaciye ku mareta. Kenshi n'imanza zijanye niyo botagwa ryagateka kazi na muntu. Yine ntambamye nuko sentare sa nahitazwi. Twaratanguye ibikorwa byo kumenyekanisha akamaro n'ivyiza vyayo. Mu manza 119 yo sentare imaze kwakira mu myaka 10 imaze, izirenga 70 niza abanyagihugu ba Tanzania canke amashirahamwe yigenga y'ico gihugu. Harrison Mwakiyembe umushikiranganji w'igihugu ajeje ubutungane ahamagarira ibindi bihugu gusinya ayo masezerano. Kubwiwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu kwitura sentare iyariyo yose.
Inasikitisha sisi wenyewe tumianzishe rudude,
lakini biratangaje kubona twebwe abanyafrika ari twe twifuje gushiraho iyo sentare, ariko ntidushake ko abanyagihugu bacu bayitura. Ibihugu 8 byonyene nibike bimaze kuvyemera muri 54, twebwe Tanzania turi muri abo bamaze kuvyemeza. Duhamagariye n'ibindi bihugu kuduhamvya kuko natwe ntaco turaba ngo nuko twavyemeje. Yego nivyo, imanza nyinshi zimaze gushingishwa niza abatanzania kubera isentare iri mu gihugu cacu, ariko nibisanzwe n'ingingo zafashwe turiko turaraba ko twozishira mu ngiro. Amashirama jeje gukingira agateka kazi na muntu yoyo avuga ko kubona ibihugu 8 gusa kuri 54 muri Afrika ari vyo bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura sentare ya Afrika jeje gateka kazi na muntu bisa no guhotera agateka kabo. Bahame Tom Nyanduga atwara umugwi w'igihugu ujeje gateka kazi na muntu muri Tanzania amenyesha ko ari igikorwa c'amashirahamwe nkayo mu bihugu bitandukanye gukangurira amareta gushira mu ngiro ivyo yemeje.
Tume kama ya kwetu tunachofanya ni kuendelea kuzikumbusha
nti twebe nk'amashirahamwe yigenga kingira gateka kazi na muntu duhamagarira bagenzi bacu dusangiye ibikorwa mu bihugu bitandukanye kugondoza amareta kugira ngo yemerere abanyagihugu kwitura isentare mu gihe bahohotewe. Ahande naho kugira ngo ingingo zafashwe zicigwe mu ngiro kuneza abanyagihugu kuko ico kiracari kibazo gikomeye. Amareta yacabwirizwa korohereza abagateka kabo kahungabanijwe kugira ngo baronke ubitura. ayo marita yacu kandi ni nayo abwirizwa gushira mu ngiro izo ngingo zikingira gateka kazi na muntu
yanavutolewa na vyombo vya utetezi wa haki za binadamu
abahinga batandukanye bakorana niyo Sentare ya Afrika ijeru gateka kazi na muntu bari mu mwiherero w'imyese ibiri kugira ngo bafate ingingo zo kunagura no guteza imbere iyo Sentare muri uwo mwiherero harimo abaserukira inzego zitandukanye abo muri Sentare za Amerika n'Uburaya Zijiro gateka kazi na muntu abo mu gisata cha woni kijiro gateka kazi na muntu abo muri Sentare moza makungu mpana byaha abo mu Sentare ya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'uburengero hame nabandi bahinga mu by'amategeko Pierre Clavier ni inkuru ya Rusha ku bwiju rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoro bari komereye iko dutandukanaho Oriane harandi makuru avugwa hirya no hino ku isi agezweho muri aka kanya.
Ego cyane Nicolas Maduro president wa Venezuela avuga ko yizera ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika igiye kuzoba myiza ku ntwaro y'uheruka gutsinda amatora Donald Trump yamari gihe yari kari yamamaza mu kwezi kw'indwi yari yavuze ko wawo bahiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Hillary Clinton atsinze amatora Amerika yo haviba nka Venezuela ejo kwa Mungu contact with Maduro kiganiro Maduro agira buri ndwi umuprezida wa Venezuela yavuze ko igihugu ciwe kizogirana imigenderanire myiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho mu mwaka uheze yari yayise umugwiza tunga Donald Trump umukozi w'ikibi w'umusuma
Oriane muri aya makuru kandi twababwiye ko Kiliziya Gatolika mu Rwanda yemeye kumugaragaro ko abihaye Imana n'abakristo bayo bagize uruhare muri genocide maze bisabira imbabazi mu buryo bweruye babinyujije mu itangazo ryashyizweho umukono n'abepiskopi ba diyosezi zose zo mu Rwanda Kiliziya Gatolika mu Rwanda yavuze ko nubwo ntawe yatumye kugira nabi basabye imbabazi kubera bamwe mu bana bayo abasaseridoti abihaye Imana n'abakristo bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994
Donald Trump arutse gutsinda amatora no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabandanya abonana n'abategetsi n'abanyepolitike yipfuza kuzoshira muri Leta y'iwe nshasha ejo yabonanye na Rudy Giuliani na Chris Christie Rudy Giuliani ni uyahoze ayoboye igisagara cya New York Chris Christie nawe ni buramatari w'intara wa Leta ya New Jersey
Abasirikare b'Ubuyapani bamaze kugera mu gihugu cya Sudani y'Epfo mu bikorwa by'umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro. Iryo tsinda ry'abasirikare 350 rije gusimbura abandi bari bahasanzwe ariko badafite ubushobozi bwo gukoresha ingufu kugira ngo barinde abaturage. Bibaye ubwa mbere Ubuyapani bwohereza abasirikare hanze y'igihugu basabwa gukoresha ingufu. Nshuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneho kandi no gushimira engineer wadufashije mu bwanga bw'ibyuma na Inosaki Manyi wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edir Rwema
na Oriane Tangishaka turabashimiye mugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.